Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Ndabaramukije mwese muri ko murakurikira ibiganiro byacu, ndabahaye nikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abahoze abakuru b'igihugu cy'u Burundi baranegura ko gushika ubu hari bamwe mu bajejwe amabanga y'igihugu barangwa n'ingeso yo kunyuruza utunga y'igihugu, bagasaba abarongoye igihugu muri kino gihe gushira ku murongo abakirangwa n'iyo ngendo. Zimwe mu nyubakwa rusangi ku mugwa mukuru wa politike igitega zirabangamiwe n'ibomagurika, muri zo hakaba harimwo amabarabara. Abajeje intwaro muri komine Gitega bavuga ko hari ibikorwa byatangujwe byo kuraba uburere bubangamiwe gusumba ubundi. Ivyigwa igice cya mbere ku bana biga bataha muri site Gisagara muri komine Mubimbi intara ya Bujumbura ntivyagenze neza muri kino gice cya mbere cy'umwaka w'ishure kiriko kirarangira, bitumwe nuko biga kure, ivyunyuwe nuko ari mu gihe cy'imvura. Kofi yori byerewe intwari ni wahita atuma amajwi abashikira Kristalide Harerimana nje ndiko ndabashikiriza aya makuru twese tutisangwa ikaze.
Radio Indundi Culture.
Nongere ndabaramutse, ubu naho mwido nido ryano makuru. Hari abagabo babiri bo ku mitumba ya Nyange Bushaza na Kamugi yo muri komine Kirundo intara ya Kirundo bishwe n'abanyagihugu babagiriza ubusuma muri yindwi turiko turarangiza. Aya makuru kandi aremezwa n'igipolisi cyaho hamwe n'intwaro. Ikiziga kimwe kikaba cyatowe mu murima w'ibiharage wa Paroisse Kanyinya kuri uyu wa kane, uwundi yishwe mu ijoro ryo ku wa gatanu. Musitanteri wa komine Kirundo Viator Habimana yemeza ko inyamira mabi zashitse aho habereye ubwo bwicanyi, kandi abikekwa ko ibyo byaha bafashwe ku mvo z'amatohoza. Uwo mutware asaba abanyagihugu kutihanira. Amasasu 2328 yatowe kuri uyu wa gatanu ku mutumba Mugano agacimbiri Murango komine Matana intara ya Bururi. Amakuru ava mu gipolisi mu ntara ya Bururi avuga ko ayo masasu yatowe mu ishamba ryo muri ako gacimbiri inyuma yo kwagira ibikorwa byo gusaka aho hantu, kuko ngo hari hamenyekanye ahanyegejwe ibyo bigwanisho. Aya makuru nyene abandanya avuga ko ayo masasu akoreshwa mu bwoko bubiri bw'inkoho, yatowe mu ishamba ku muhingamo kuri uyu wa gatanu hafi igihe cy'isaha zitandatu. Mu gipolisi bavuga ko kugeza ubu atawikekwa ko icyaha arahagarikwa, ariko amatohoza akibandanya. Ibikorwa bimwe bimwe bya bamwe mu Barundi nk'umwina w'ibintu n'amahera biracabuza kugwanya ubukene, nk'uko bivugwa n'abahoze barongoye igihugu cy'u Burundi mu kiganiro cyo kuri uyu wa gatandatu hagati y'umukuru w'igihugu n'abahoze barongoye u Burundi. Umukuru w'igihugu yemeza ko barenga ku mategeko ari abansi b'igihugu, ariho abahoze barongoye igihugu bahamagarira kugwanya igiturire, gushira ku murongo inzego z'igihugu hamwe no kwigisha cyane ugwaruka kugira imbono ya kazoze yo guteza imbere igihugu ishoboke. Ido nido na Claire ya Kankundiye.
Kugabahoze batwara u Burundi ikibuza ko igihugu gihangana n'ubukene nibikorwa by'abantu bamwe bamwe.
Umuntu afata amamiliyari akagenda akaryamika mu nziwe, uwo abakunda igihugu. Hari abantu bafise umwina w'ibintu n'amahera ku buryo ushobora kwibaza ati mbega uyu muntu yibaza yuko azobijyana mu kuzimu. Barahari koko bintahaga.
Ariko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye we abona ko urenga amategeko ari umwasi w'igihugu.
Umwasi w'igihugu nuwo wese ariko akora ibitajyanye n'amategeko. Nagwaye akarorero niba butonda ku kazi ugataha atarakimukoze ugahemba wejeje kuri igihugu urumwasi w'igihugu. None umva duhaganye n'abantu ni beza.
Uwahoze ari umukuru w'igihugu Domitien Ndayizeye abona nyabuna ko kuvavanura n'ubukene bizova mu kugwanya igiturire.
Abaramuka baje ngaha bazanye imitaye yabo ntitugomba kubakiriza ngo nanje mpako, tugomba kubanza kubakiriza, kubanza kubatunganiriza ku kibazo kibazanye. Ariko apana guca tuvuga ngo banze umperuzwa, kuko hariho abaza bagasubira inyuma kubera icyo kibazo. Igiturire basabwa imbere yuko babaha icyo kintu kirahari, icyo kintu ni no eno.
Ni mu gihe Silvestre Nibantunganya nawe ni yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi avuga ko hakwiye guhindugwa imitima y'abajejwe intwaro.
Buriya mu bintu byihutirwa kugira ngo ijya mbona kazozishoboke ni ugushyira ku murongo abantu bari mu nzego z'igihugu bakamenya ko baje gukorera igihugu bataje kwikorera kuko hari habazagira bati nagiye ndi mukene sizova yo ndi mukene ndo waje kugira gutunge no guhindura ubwamberabo icakabiri mbona turakide yuko urugwaruka rwacu tugwigisha cyane gose izije drasoti wa zihana hana n'urugwaru tukamenya ingene tubategura nabo bitegura kugira ngo uyo mbono kazoza izoshobora
kugira igihugu gishobore gushika ku iterambere umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashikiriza ko hari nkingi zitanu avuga ko zibwirizwa kwishimikizwa ko arizo amahoro intwari bereye ukungana gukingira ibidukikije hamwe n'imigenderanire
Claire ya kankundiye urakenuye abavyeyi n'abana biga bataha muri site gisagara muri commune Mubimbi mu ntara ya Bujumbura begeranirijwe mu imiryango yahuye n'imyuzurira mu bice bya Gatumba na Mutimbuzi ivuga ko ivyigwa vy'igice ca mbere c'umwaka w'ishure kiriko kirarangira bitagenze neza bamwe bashikiriza ko abo bana biga n'ubwoba n'agahinda kubera abagira urugendo rurerure bakongera bakabangamirwa n'imvura ivanze imituragaro ariko gusaba amashure yegereye ico kibanza babamwo abarezi baho nabo nyene baremeza kwa abo bana badakurikira ivyigwa nk'abandi ariko uburongozi bwa site gisagara bumenyesha ko umugambi w'amashure ahegereye uri kurarangurwa idonido na Norisi Nduwimana
Amashuri abo banyeshuri biga ko nk'ishuri nshingiro rya Macyazo ari ku kirere cy'aba bacanke igishika ibirometero 2 nk'uko twabyiboneye nta numwe kuva mu myaka ya mbere afise ubundi buryo bwo kwiyunguruza hataru kugenda n'amaguru aka kana k'imyaka 8 gati twiga tudatekanye
Bagiho nyene doratuva ngo mu masizeri arya dushikari asamo ya ninusu tugasanga twacerewe hagize nk'imvura igwa twiri mu ishuri imitima itangura gusimbagurika tubwa no nk'ubudutahagute zanwa javaje dusanga munzira zidukubitireyo ariho bamusanga bataha mu ijoro adivize mu gitondo kubera yahimvura
y'imvura iguye rero bakiri mu tuzu babayemwo muri iyo site ababyeyi bamwe bahitamo kubasibya Sylvane Bigirimana yahunze ava ku mutumba avugize mu Gatumba kuri abo yongera ko abahitamo guheba amashure ari kugusaba co kimwe n'abagenzi we kwimugwa canke bakaronswa amashure yegereye ico kibanza
je mbere arafunze kwezi kose ndamutuma kushira kanga babwiye ati koja kushira avuga ati haraho imvura ikuba acigwana urubura n'amabuye igacigwana ikiyaga nkuba nazo zigaca zikubita abana bagaca bahabuka n'isaha abana benshi barahebye kwiga byari kuba ngombwa bakatwunguruza nk'ahandi hantu kugira ngo abana bacu batekane kandi natwe tworoherwe mu mitima
Bartelemiyo Nyabenda n'umuyobozi w'ishure nshingiro rya komine Mubimbi Macyazo ari mu barizi bakurikiranira hafi uburyo abo bana bigamwo nawe ari mu bafisi impungenge ku mwimbo witezwe
bamwe bagaracegwa ko urugo rugendo n'uwo manya w'imvura ugasanga nako kwikirana ivyigwa kumwe n'abandi kubera ubu mwitwarari ko nurugendo kime gusa nkuko nyina ari basinisire nyambara nk'imodoka ya deplacement yoboneka umwanya w'ishuri ukabatahana byofasha cyane
na numwe gushika uyemeza ryari iyo miryango ishobora kwimugwa muri ico kibanza c'imfata kibanza ico bikoze umukuru wa site gisagara Abdul Karim Muzinga asa n'uhumuriza ababyeyi
gushikira nganji aje ico vindero yaradufashije vibanye n'urugendo rwe ruhagati aha naho bigira imacyazo yaradufashije cyo bise mama Colmobile tante zibiri imiza ababyeyi ko abana ni kamashuri inyuma y'uburuko turizera neza ko byose bizobamaze kuboneka kugira abo bana bigire hafi
gushika he gice ca mbere cy'uyu mwaka w'ishure kiriko kirarangira kigeze ibiharuro bitorokanywa n'abayobozi b'amashure byerekana ko abana bamaze kuyaheba kubera gutinya amasanganya bogirira mu nzira bariko barababijana muri abo hagwiriyemo abo mu myaka 3 ya mbere itangura ishure nshingiro hakabamwe nabo mu miryango himaze kwimurirwa muri site Gatedi hiri muri commune Buganda mu ntara ya Cibitoke nabo bagiye dakoze ibibazo by'iki gice
Norisi Nduwimana ndagukengurukire abanyagihugu baba mu makaritsiye atandukanye gisagara cya Gitega barasaba ko hotunganywa umugambi wo gusasa amabuye mu mabarabara kubera inyubako zimwe zigeramiwe n'amazi y'imvura urwego rujeje intwaro muri komine Gitega ruremeza ko amazu abangamirwa mu gihe cy'imvura ariko rumenyesha ko hatangujwe igikorwa cyo kugenzura uburere bugeramiwe gusumba ubundi kugira abo bari bwo butangura kubakwa ni inkuru ya Niseti Ntanguvu
inkurikizi z'imvura igwa muri iki gihe zirigaragaza ku mugwa mukuru wa politike mu makarite atandukanye cyane cyane ari mu bibanza bitatunganijwe imbere y'uko abantu bahubakamwo inzu amabarabara amwamwe ntagendeshwa akarorero k'imodoka no nonto zigishobora gufata ibarabara gitiriwe Musenyeri Yoakimu Ruhuna muri iki gihe ligenda ribomagurika kugice cyo muri quartier Shatanya cyo kimwe nico muri quartier Mushasha ahandi amazi y'imvura aguma abangamira inzu n'inzitiro z'abantu ni mu makaratie yarango Nyabututsi Rutegama Zege n'ahandi kububatse kumumano aho muri quartier Rango ibarabara bitiriye mutualité rirangwa n'ibimanga bigenda bibangamira impome n'inzitiro aho abantu banyene ibibanza batakambira komine Gitega gushira mu ngiro umugambi wo kubaka amabarabara hakoresheje ubuhinga bwo kuyasasamwo amabuye gutyo niyo miserege yo gutwara ayo mazi itunganywe bibereye ni mu gihe muri ayo ma quartier abangamiwe nayo mazi y'imvura hari bibanza basigaye ahanahandi bataziriye ku kimanga biturutse ku binogo birebire abamaze kuhimba bagashikiriza ko atagikozwe mu maguru mashasha inzu n'inzitiro zizohasigara n'uburyo bwo kuhubaka bugende bugwira ku rugero rwo hejuru umunyamabanga nshingwabikorwa ntayegezwa muri komine Gitega Pierre Claver Harushimana amenyesha ko ubuyobozi bwa komine buriko buratohoza ibyo bibanza byose bibangamiwe nayo mazi y'imvura hacitse ibimanga babe barahasuka ivuga inombe mu kurindira imigambi y'ingufu yo gutorera inyishu ivyo bimanga agatera kamo kandi ababa muri ayo makatiye guca ibinogo amazi yo mu mpangu agumeho ntasubire gusukwa mu mabarabara igiteganyise ntanguvu Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture
Umugwi w'igihugu ujejwe kurondera ukuri n'ukunywanisha urasaba ko ivyibutso vyo habwa ikibanza mu gihugu bikanitirirwa abarundi bakoze ivyiza mu gihugu uwo mugwi unegura ko hari amabarabara yitirirwa ibikoko canke ibiti kandi vyo bayishure rya kahise mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu umukuru w'uwo mugwi Petero Clavenda yicariye yavuze ko hamwe vyo habwa uruhara mu kwibukwa kwa kahise ivyibutso vyo heberwa abarundi bose baba abanyagihugu basanzwe baba bakuru tumukurikire
munsi abarongoye igihugu abarundi twumvise akamaro k'ivyibutso tuzoraba ibindi bihugu nyene bavyinjiramo naho tari byiza gukurikira ibyo abandi bakora turabe akamaro ko kwibutsa muri Amerika mu Budagi mu Burusiya cyangwa mu Faransa mu Bubiligi nta barabara ridafise izina kandi kubera hamaze kumenya akamaro k'umuntu ibarabara iburaya ntibagitira igikoko iwacu amabarabara yo mu Kibenga ni kuwa mbere ni kuwa kabiri ni kuwa gatatu ukamengo nta barundi bakoze ivyiza ushobora kwibuka babita moderne ukamenya nta barundi bazize ubusa babita rezinosa dushobora kwibuka ibimenyetso rero bigwiriye mu gihugu bicika amashuri menshi mu gihugu bigacika ibitabo byinshi mu gihugu ibitabo bisomwa na bose barengana kukuciye ahanditswe Pierre Ngendandumwe ukabukuze urabuze uti Pierre Ngendandumwe yari iki yakoze iki yaziziki uciye ahanditse Boulevard Prince Louis Gwagasore urabaza uti Gwagasore yari iki yamaziki yagandaguye ryari yaziziki ejo tugashiraho ibarabara gitirirwa na Karorero Colonel Firmes Nzoyiheba tuzaturiko turigisha ugwaruka kongere twibutse icyo umuntu yamaze kuko buryo umuntu ntapfa cyane cyane yarakoze ivyiza
Bamwe mu bashinga amateka mu Burundi barasaba ko igihugu cyo habwa ikibanza mu rwego nshingwa ntwaro n'ishiramwe mpuzamakungu riraba iby'ibibuga by'indege ku isi kugira ngo inyungu z'u Burundi zije ziraharanirwa muri ico gisata byoroshe ibi biri mu myitwarariko abo batowe n'abanyagihugu bashikirije umushikiranganji ajejwe ivyo gutwara abantu n'ibintu yari umutumire wabo ku munsi wa kane w'iyindwi ubona waremeza nkabo ko iyi gihugu kidaserukiwe muri urwo rwego hari ico gihomba yemeye ko leta igiye kubikurikiranira hafi ni nkuru ya Hozerine Munezero
muri iyo nama bamwe mu bashinga amateka bashatse kumenya nimba ibihugu vyo ku mugabane wa Afrika bitari biserukiwe mu rwego shingwa ntwaro kw'iryo shirahamwe mpuzamakungu ry'ibibuga by'indege kwisi bakavuga ko mu Burundi gwa budaserukiye mu rwego narumwe muri iryo shirahamwe atakarusoko bakagihari ahani nk'umushinga amateka Dieudonné biboneye umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere ari umutumire muri iyo nama atanga umucagira ati
ubu byo muri Afrika bya bisanzwe birimo ahubwo no muri bibanza bindi byongerejwe ubu byo muri Afrika bizoheza navyo nyene ronke amasege ugwego nshingwa nwabo n'ugwego nshingwa bikogwa
n'umushinga mateka urivye suguru bawe ntaja kureya mugenzi we ahambere washikiriza icyumviro cyo kubushikira nganje mu byo bujeje harimo kunguruza ibintu n'abantu biciye mu kirere gukora ibishoboka byose uburundi bukaba muri imwe mu bihugu vya Afrika buri mu gwego nshingwa ntwaro muri iryo shida hamwe kugira ngo ivyumviro vy'igihugu cy'u Burundi bije birakoregwa ko ndetse bishike kure
samya kwa mushikira nganje yuko muzogira pedwari kugira ngo ibihugu vya Afrika n'ibyagira kujamwo twebetse tuje mu bambere kureke nabivuze uri mu gwego nshingwa ntwaro umenye byinshi kandi ugashaka kudefana ma interi wawe twebwe rera zo tugishore kugirageza kugira ngo abanyafrika bazojamwo zo turonge ico kibanza kugira u Burundi muzoje kujamwo gwego nshingwa ntwaro dusabe n'ibihugu bigenze yuko byo dushikira kwa tudefone noze entere
Chantal Nijimbere yatanze umwizero kwa tashoreti itazokora kugira ngo Burundi bushobore kuja muri ugo gwego
twagifashe nka nkama kugira ngo igihugu cy'u Burundi turabe ko naco gishobora kuja mu bihugu vya Afrika bigize ugwego nshingwa ntwaro uyu muryango
Munami gira 39 yurikiyemwe ibihugu byose bigize ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ibibuga by'indege Organisation de l'Aviation Civile Internationale mu Gifaransa yabereye i Montréal mu gihugu cya Canada mu mwaka w'2016 biga integuro y'ibwirizwa ihinyanyura ibyerekeye ibihugu bigize iryo shyirahamwe mu ngingo yaryo ya 50 agace A ibyo bihugu byose byemeranije ko ibihugu bigize ugwego nshingwa ntwaro byokongerezwa bikava ku gitigiri 36 bikaja ku 40 harimo nibihugu vya Afrika kugira navyo bije birashikiriza ivyiyumviro mu Burundi iyi integuro yemejo ni inama nshinga mateka kuri uyu wa 12 kigarama uyu mwaka turimwo
Roseline Munezero ndagukengurukire nti na hano duce tugarukiriza ano makuru nshimiye mwese mwari muduteza abiri nshimiye Koffi Olivier Bentwari yamfashije amajwi akabashikira nshimiye bagenzanje bamfashije kuyegeranya Kristalize Harerimana na ikonde yabashikiriza ndabifurije ibihe byiza murakoze